mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma icyumweru kiza kandi amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Dusangira ijambo.
Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa. Kuri mikro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'umunsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Urakoze Etienne. Nkuko rero mubyumvise mu kiganiro dusanga ijambo cy'umunsi, tugiye kuvuga ku kutumvikana hagati umugambwe CNL utavuga rumwe na Leta y'u Burundi. Indiane ziri muri uyu mugambwe zaratumye abatetsi b'u Burundi bafata ingingo yo guhagarika ibikorwa n'amakoraniro by'uyu mugambwe, bakaba icyo gihe bavuze ko badashaka ko imishamirano iri mu barongoye uyu mugambwe ivamwo ugutana mu mitwe canke ubundi ubwizi bwa nabi. Kwa Mungu rero uheze bamwe mu bategetsi bahurikiye muri uyu mugambwe baratumye ko inama nkuru y'umugambwe mwitora yarangiye hatowe ubundi mutegetsi yarongora uyu mugambwe, akaba rero biboneka ko yasubiriye agatorwasa. Mu kiganiro cyacu cy'umunsi twaganiriye n'abari muri uyu mugambwe Terence Manirambura umuvugizi wawo hamwe na Simon Mizimungu umunyamabanga mukuru urundi ruhande rwa agatorwasa. Twavuganye kandi n'abandi bashiganaye babiri bazi neza politike mu Burundi, Leonce Ngendakumana yigeze kurongora inama nshingamateka hamwe n'umugambwe Sahwanya Frodebu hamwe na Eric Sengimana umukuru w'ishyirahamwe Nyafurika ry'ugwaruka AJAP Africaine. Turatangurira kuri Terence Manirambona. Tuganahe Terence Manirambona, hariho abantu gushika ubu bavuga ko inama mwatunganije mu gutora mutegetsi mushasha umugambwe yakurikije amategeko, abo bantu mubabwire iki?
Amategeko yacu yatomoye amategeko mwabizi umugambwe ugizwe n'ibintu bitatu: abanywanyi, indongozi, hamwe n'amategeko. Mazaga rero umugambwe ni umwe, nta gihana, nta ruhande ruri kuri uru ruhande rw'umugambwe ni umwe, kandi gushika uno munsi tuzi ko atari mike n'imwe. Keretse gusa ko haba ibibazo by'uburongozi butabereye, hama kandi hakaba ingingo zafashwe hisunzwe amategeko y'umugambwe yatumye guhuza n'uwo mugambwe abumva yiwe umunyamabanga mukuru w'umugambwe atashinzwe gufata imirimo nk'uko amategeko ategekanya ntabikore. Uze ukwana byatumye ko hisunzwe amategeko y'umugambwe.
Icyatumye mukura turakigaruka ko mukanya, ariko hariho amakuru avuga ko umugambwe utari urekuriwe kugira amakoraniro mwebwe ubwo ruhusha mwaronse gute?
Amategeko y'u Burundi yatomoye umugambwe wabere n'ibi nta ruhusha umuntu asaba akayamenyesha. Yamenyesha inzego zigiye zibiri rero amategeko avuga yuko iyo bonyine babona ko bitabereye baheza bakandika bagasigura n'igituma bitabereye. Yamunaza umugambwe umaze ikintu cy'umwaka urenga uri mu bibazo, kandi ibyo bibazo nk'uko twari twivuga kugana kera dusohora amatangazo tumenyesha abandi n'amakungu byatewe n'uwahoze arongoye umugambwe. Ubu yaranze utwigoro twose two gusubiza hamwe, aranka ko tuyaga gusha naho hakatwa ingingo y'uko aheza akabohozwa kubera amakosa menshi yagizwe. Muri icyo gihe rero umugambwe ushingiye ku mategeko uca werekana imvugo mbega yatakihari iyo umunyamabanga mukuru adahari bigatuma ko ibikorwa byukanira kaminuza. Icyo bituma ko n'urongoye n'ukuriye abandi mu myaka mu bihugu by'umugambwe icyo byakozwe ubwo ariko rero amategeko twanze kuyasoma turayazima nosora kuko karatsinda nta mugambwe ushobora kuba utakutizunga amategeko cyangwa ngo utakutizunga amategeko. Nuko byagenze byose ko tugiye gukurikirana.
Hari abakurikirana politiki hafi mu Burundi bavuga ko iyo ngingo yanyu ishobora gutuma umugambwe ucikamwo imice ibiri, bigatuma hari n'abantu abanywanyi benshi baguma bari nyuma ya gatorwasa azwi nk'umuntu ariwe yatangujije umugambwe. Ayo makinga mwebwe muba muyafite?
Nibaza ko avugije sinzi ko babizi kugira ngo umugambwe se w'umuntu, kandi byongeye n'umuntu umwe ashaka gushinga umugambwe. Amateka ubundi avuga mbega ngo ushinga umugambwe bigenda gute? ushurumuse rero nta bice bibiri bihari nta n'ibizona haba kuko mu gihe umuntu akoze amakosa mu gihe umuntu akoze ibitameze neza mu buyobozi bw'umugambwe amategeko nasubirizwa
tugarutse
ibisanzwe ko uburongozi yafite hama kandi hagize ikintu cyagira umuntu agakungwa hese mu mategeko umugambwe wese mu bice ahubwo umugambwe urabandanya kuko ajya umugambwe arushe umuntu bakurikira umugambwe n'ingendero byabo
tugarutse ku byo mwagiriza ibintu muvuga ko ataranguye gushika mukuru umugambwe n'ibintu ashobora mwagiriza ko ataranguye
ni byinshi cyane kuko nitwabigaruka ko twabitangaje itariki zine z'ukwezi kwindiri mu mwaka ushize ibibazo bijyanye no gucanisha mu inzego n'abanywanyi twarabivuze ibibazo byo kunyuruza umutungo w'umugambwe twabishyikirije mu buryo bwiyaguye twerekana kandi yuko umugambwe uracyakurikiranwa n'umuntu bivanye n'imikorere amanama y'abagize ubuyobozi bw'umugambwe atakorana ngo bishyire ibibazo bihari na cyane cyane n'ibibazo bijyanye n'uko turiko twemeza ibihe by'amatora tubona yuko kubonya ngo amategeko y'umugambwe niyo turatumye havamo yuko umugambwe ufatirwa ibihano hama arasaba kenshi yuko yokohereza amategeko aranga gutyo rero tubona yuko tutabaye amagambo umugambwe ushaka kugana akagiriye nyambwe rero zirasabwa siko bigenda kose umugambwe n'uwacu ntitwakwemera ko tubivuga by'amatora hama ibiringo by'inzego zisanzwe zihari birengane bidasubirijwe ati wacumiye ngo turi inyuma y'umuntu kandi dufise umugambwe ufite intumbero niho rero havuye yuko ibikorwa bibandanya nk'isuzuma amategeko ikorera bakurikizwa ibyo bintu ni byinshi rero twabivuze kenshi turabitondagura kugira ngo ko mutegura nk'iganiro bijyanye n'ibyo bintu tubisubiramo kuko ni byinshi cyane mugabo twabishyikirije namura bitangazo byacu itariki zine z'ukwezi kw'indwi twabivuze mu buryo bwihaguye
amakuru ariko aracya hirya no hino avuga ko mu ruhande rwanyu rwoba rwakoreshejwe n'ubutegetsi ayo makuru muyavuga kwiki
ayo nibaza yuko amakuru nayo muyorabara kuko ubutegetsi sibwo bwaje guhonyaga amategeko y'umugambwe senyeri ubutegetsi sibwo bwanse ko haba ko ugusubiza hamwe no kuyaga sibwo bwabyanze ubutegetsi sibwo bwaje kunyuza umutungo w'umugambwe senyeri n'ibindi byinshi kumure tuvuze n'abagomba gukubya ukuri kuko twavuze neza ko ibibazo by'umugambwe byazananye mu mugambwe kandi bitatuba ubahuza burongoye abavuga ibyo rero ntibagomba gukubya ukuri batagomba yuko ibibazo bihari
hari ikintu mwibaza ko cyoshobora kuba nk'ingaruka mbi z'izondyane zarutse mugambwe ku matora azoba yimirije mu Burundi
ingaruka ya mbere twabonye ni uko urabona tunabonye ko byazananye ku uburongozi butabereye uburongozi bwanze yuko abantu bishyira ibibazo hakiri kare uburongozi bwaje gucanisha mu inyangamugayo tubaza nk'uko twashyizwe n'umukuru w'umugambwe twitoreye yatwemereye neza yuko agiye kwihatira gusubira kumwanisha inyangamugayo abanywanyi bagasubira bakegerana kandi bagasinyira ku mbuga naho rero ko muri twatakaje umwanya munini nyine tuzeye neza yuko abarundi inyangamugayo bazadufasha
Terence Manirambona umuvugizi w'umugambwe CNL murakoze cyane rwose ku kanya mu hari radio ijwi ry'Amerika
umunyamabanga mukuru w'urundi ruhande rwa CNL ruvuga ko agatondo wasa ariwe kirongoye uyu mugambwe simo bizimungu nawe nyene yahaye ikiganiro iradio ijwi ry'Amerika
agatondo wasa ntiyakuye ku burongozi bw'umugambwe kuko abakura agatondo wasa ku burongozi bw'umugambwe ni ikoraniro kaminuza iryo koraniro kaminuza naryo rirafise abagikaba ivyabaye rero kuri iyo ndwi turiko turaheraheza ntibisa n'ivyo rero jene bavuga nti habaye nk'inkamico ababyitsa ko ari ikoraniro kaminuza nibaza ko nta n'uburenganzira bafite cyo kuryita ikoraniro kaminuza kuko ikoraniro kaminuza riba rikurikiza amategeko ivyo rero vyabaye si ikoraniro kaminuza ahubwo umuntu yorondera irindi zina yoryita
ariko amakuru atangazwa avuga ko habaye itora ry'abarongoye uyu mugambwe hanyuma batora kutamushigikira muri icyo kibanza
inkunda ndababarire abitaba ikoraniro kaminuza ni inzego zizwi neza umugambwe PCNL n'umugambwe umaze imyaka ine urimo gukwiza imyaka itanu ukora urafite inzego kuva hasi gushyika hejuru izo nzego rero amategeko y'umugambwe arateganya neza abitaba ikoraniro kaminuza ikoraniro kaminuza twabonye rero igice ikoraniro kaminuza twabonye kuri Uwimana uheze ni ikoraniro kaminuza nakwita ni ikiburirane kuko ryarimwo abitwa CNL ikabamwo ugwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD imbonera kure mbere baravugamo ko ryarimwo n'abo mu mugambwe gitona urumva rero ko ikintu bene ico uwo uvuga ko ari ikoraniro kaminuza bari karihenda
urero muremeza ko Gaton Rwasa ariwe umukuru wa umugambwe CNL
neza cyane neza cyane uko amategeko niwe yemeza umukuru umugambwe CNL
amatwi adusumira umushye ntahe Gaton Rwasa heje gushika mu Burundi mucugira ikintu yo amaze gutangaza gushika
oya shitse mu mwanya na kinera tangaza
Tu kivuga kandi kuri iki kibazo cyo kutumvikana hagati y'abarongoye umugambwe CNL utavuga rumwe no gutete mu Burundi twavuganye na Leonce Ngendakumana yigeze kuba umukuru w'inama nshingamateka kandi yigeze kurongora umugambwe Sahwanya Frodebu
Mushinga ntahe Leonce Ngendakumana mwahoze murongoye inama nshingamateka y'u Burundi mwigeze no kurongora umugambwe Frodebu murakoze cyane gose kuri aka kanya mutoye kugira ngo tuganire nashaka cyane cyane tuvugane ku byerekeye uruhagarara ruri mu mugambwe CNL aho mu ndwi iheze ku munsi wa Mungu rongoye ubugambwe bakoranye bakatora umutegetsi mushasha ko Gaton Rwasa atakiri umukuru uyu mugambwe nkuko byatangajwe nabo bandi bagize umugambwe nashaka ubwa mbere na mbere mwebwe mumenyereye muri mugambwe nawe nyene wigeze kugira ingorane mutubwire ukuntu mwakiriye itora ryabaye ku munsi wa Mungu
twakiranye umubaro udasanzwe ku mpamvu zikurikira impamvu ya mbere ni uko abarundi twamaze kwemeranya ko twinjiye mu ndwara ya demokarasi ishingiye ku migambwe myinshi aho iyo migambwe ihitanwa mu mwidegembyo impamvu ya kabiri ni uko iryo koraniro ryaciye kubiri n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rica kubiri n'ibwirizwa rigenga imigambwe rica kubiri n'amategeko agenga umugambwe CNL mu gutuma ko gutegura no gutunganya ikoraniro kaminuza ikindi cyatumye turabara cyane ni uko iyo migwi uko ari ibiri umugwi baba bita ko wegamiye Rwasa n'uwo wundi mugwi uhari bose twari twavuganye kuko bari bandavye turavugana ibyo bandumye kumushinga amateka Gaton Rwasa ndabimushikiriza yaranavyumva acavuga ati nzotuma ko ikoraniro kaminuza bya bose byatawanje ibyo by'ibihano twamaze gufata tubireke hama duhurire muri ikoraniro kaminuza dutunganye ibikorwa twese turi kumwe sikera cyane aho byabaye kandi ikindi ni uko umushikiranganje w'imbwa hagati mu gihugu yari yamenyesheje ko atazigira yemera ko iryo koraniro riba mu gihe iyo migwi ibiri itazoba yagiye hamwe urere ikibazo twibaza iyo migwi yari yagiye hamwe umugwi wegamiye Rwasa n'uwo wundi bwo burya mu gutuma ko no gutegura no gutunganya iryo koraniro kaminuza iyo migwi yoba yaragiye hamwe ntitubyibaza kuko turabimira abantu bariko barafatwa bo mu ngugu wegamiye Rwasa barenze urugero
Mwihweje rero igitegeko rya ryasohotse ya leta mukabona ko uruhande rumwe rwahawe uburenganzira bwo kugira inama ivyo mubiha insiguro nke
insiguro ni uko turiko turasubira inyuma mu ndwara ya demokarasi cyo ni cya mbere icya kabiri umuntu yo kuvuga ati dushobora kuba twinjiye muri indwara ya demokarasi ngiye ku migambwe myinshi ataragira icya gatatu ni uko umugambwe CNDD-FDD kubera wagowe cyane waruhijwe n'indwara za gisirikare zari zihari wazananye mu mutwe yuko udakoresheje ingufu mwe nuko udashobora gutwara iki gihugu cy'u Burundi ubwa kane bashobora kuba batinya Rwasa kubera ko ku rubuga basa n'abanganya abanwanyi
ariko izo ngorane ziri hagati y'umugambwe CNL
zadutse umugambwe CNL ariko bikaboneka neza ko n'ukuboko k'ubutegetsi kurimo kuko nibyo kumvikana ingene ikoraniro kaminuza ritumwako bamwe bakemererwa kuri jamu abandi bataranashikayo bagafatirwa mu nzira bagafatwa n'abapolisi abapolisi arafizwa batumye sibo biyitumye barabise umuntu yabatumye ucubona rero ko hariho uruhande rwegamiye ku butegetsi uravye n'abantu bariko barafatwa ugira bafatwa nabo bari mu rugo ruhande rwa CNL bafatwa n'abapolisi bafatwa n'abajeje ingwaro no kuvuga rero yuko naho biri muri CNL ubutegetsi bumfisemo uruhara kuko ndivyo kumvikana ingene abantu bafatwa bakanyuruzwa bakazimangana n'abantu bagaba bati mbe bagiye byagenze gute twumva numva kuma bafata abantu none umva uko kutegetse kutarimo
indyane nk'izo mu shya ntare de wonse ngenda kumana zarabaye mu mgambwe itandukanye zarabaye mu mgambwe wa Frodebu harabana na za Frodebu nyakuri zarabaye mu mgambwe ipona eka byarabaye mu mgambwe uri ku tegetse CNDD-FDD iyo muvuze ko ko kwa leta canka ari leta umugabo uri ku tegetse uri ko urabikora nawe nyine uba ukora ushaka kugira indyane hagati mu mgambwe wawe
Oya, ntibagomba kuzindi ni injyana z'ubundi bwoko, ko injyana nyinshi. Iwabo harabavuga bati naho twajikiri gutegetse dukoresheje umweto, ni ngombwa twisunge ibwirizwa shingiro, twisunge amabwirizwa y'igihugu, twisunge intwari ibereye, twisunge kubana neza n'abandi. Nibyo byonyine byotuma dushobora kugira igihugu cy'iteka, igihugu cyifashe cyubashwe, igihugu gishobora gutera imbere abakiba mu kakibana mu mahoro n'umutekano. Abo rero hari igihe batumvikwa ugasanga barashwanye no guhunga bagahunga, ubu hari abatangati bari hanze, hari imbere nabo twumva bagomba muri guca muri za nzira dashika nko mu mwaka w'2015 hari abo twumvise. Ejo bundi aha hari abandi duheruka kumva, hariho n'abapfuye. Urumva rero bashwana bitiwe mu zindi nzira atari izo cyo kuvuga ngo ni ugusambura rwa abantu baje kubasambura.
Imvo nyamukuru ku bwanyu ni izihe kubera izo ndyane zitavana ko migambo itandukanye mu Burundi? Imvo nyamukuru ni izihe mu kanya gato?
Nuko tutarategera neza icyaricyo indwara ya demokarasi ishingiye ku migambo myinshi, ingene imigambwe ivuka, ingene ibaho, ingene ikora, ingene ishyikira ubutegetsi, ingene itwara n'ingene iva ku butegetsi. Abantu mbere cya kabiri ubwo butegetsi bakabonamo amarongo gusa, nicyo gituma bacakumira abandi bakabonamo amarongo gusa kandi harabayaronga. Ibyo rero biratuma n'ukutabona neza iyo turi ko turaja, nicyo bita vision. Ibyo biratuma izo njyane ziza ziraduka mu migambwe, hama leta nayo nyine cyangwa umugambwe uri ku butegetsi uko kibona butoboreye.
Izo njyane mu migambwe zorangira gute mushana hele yonse mendakuma?
Indishu ni ngombwa Abarundi twumvikane tujye hamwe, icare usuzume aho tugejeje intambwe yo gushinga no gutsimbataza indwara ya demokarasi ishingiye ku migambwe myinshi. Twabe yuko tubishoboye cyangwa tutabishoboye, turabe ko ibereye cyangwa itabereye, nidusanga ibereye tuyibandanye tuyikomeze tukosore, nidusanga itabereye hari iyindi nzira yotuma Abarundi batwagwa neza, kuko Abarundi bico bifuza bitagwa neza, bakumva ko batekanye, bakumva ko bishyira bakizana, bakumva ko abari mu mahoro n'umutekano, utungane buhari kuri bose, bakumva ko babanye neza mu budasa bwabo, ntihabe nyagupfa, ntihabe nyagukira, bakumva ko bariko bafatanye mu nda, bariko bateza imbere igihugu cy'u Burundi. Uko niko babyifuza. Nica rero mu ndwaro ishingiye ku migambwe myinshi, nica mu yindi nzira twukumvikana, ariko bakabaho neza uko nyine, bakumva ko batekanye, twumvikana Abarundi tukabana neza dutekanye, tugateze igihugu cyacu kikabanwa amahoro, kikaba igihugu nyabagendwa. Ibyo nabyo rero nuko mbona bamwe batabyemera, hari amasezerano y'Arusha burya arimo igishi byinshi cyane.
Leonce Ngendakumana, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Namwe murakoze cyane kuba mwampaye aka kanya kugira ngo ngirishe kuza kugera ku buzima bw'igihugu cyacu.
Tubihutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviza Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Kiganiro ku kutumvikana hagati y'abari mugambwe Senela utavuga rumwe na Leta Burundi kirabandanya. Ikaze mu kiganiro Eric Seimana murongoye ishyirahamwe ry'urwaruka Nyafurika AJAP Africaine. Mushyana Eric Seimana murongoye ishyirahamwe ry'urwaruka Nyafurika AJAP Africaine. Murakoze cyane rwose kuba muto yakanyanga muganire ni Radio Ijwi ry'Amerika. Nashaka cyane cyane tuvuge ku byerekeye uruhagarara ruri mu mugambwe CNL, aho mundwi iheze umukuru w'umugambwe wahora urongoye yanawushinze Agaton Rwasa yakuwe mu mabanga yiwe mukuru w'umugambwe, akaba yakuwe mu nama nkuru y'abategetsi barongoye uyu mugambwe. Nashaka bwa mbere na mbere nk'umuntu akurikirana politike y'u Burundi cyane rwose, iryo tora bwa mbere na mbere mwajya kiriye gute?
Murakoze cyane twebwe itorwa ry'indongozi z'umugambwe CNL twajyakiriye neza, kubera ko nk'uko mubizi amashyirahamwe y'imigambwe ihuriro rikuru ry'amashyirahamwe cyangwa iry'umugambwe niryo rifise ingingo ya nyuma y'ugufata kugira ngo ingingo zishobore gufatwa mu ntuze mu ishyirahamwe. Rero kome hari ihuriro rikuru rihuza abanyamugambwe bo mu mugambwe CNL, bagahama bagabona ko bikwiye ko bashobora guhindura indongozi. Iyo nama ikaba yaramenyeshejwe ubushikiranganji bw'intwara yo hagati, hanyuma ikaba mu mutekano ntangere, hanyuma bagafata isegeranyo bagatora ibintu bakabishyira ku murongo uko bari babyifuza. Twibaza ko abantu benshi bazaba baramenyera gushyiraho abarundi bashyize bakizera abanyagihugu baba basizeho ko bashobora no kubahindura. Iyo ukoze ikintu ukavuga uti bashobora kumpindura ukabyakira, ntihabe ukumva ko wewe utari wewe uri representa abandi bantu badashobora gutwara, kuko nabo ubutwara baba batwara ibisate bitandukanye. Kandi umukuru ni umukuru umwe baduza muri batoya. Rero nk'uko babikoze mu mugambi CNL, nibaza ko Rwasa yashyiraho inama nkuru ya bose yasize, hanyuma ibikorwa by'umugambi bikabandanya. Icyiza ni uko batohindura ingendo cyangwa ngo bashobore kudohoka ku ntumbero y'umugambi.
Hari abakurikirana politiki hafi yo mu Burundi bavuga ko byabatangaje kubona uyu mugambwe utunganije ikoraniro kongre y'umugambwe, kandi uyu mugambwe wari mu bihano utashobora kugira amakoraniro. Ivyo vyahindutse gute?
Ivyo nimba umugambwe wari uri mu bihano hanyuma ugakoresha ikoraniro rikaba nuko leta yari yavyemeye, kuko murazi ko leta ifise abayiserukira mu gihugu cose no ku mitumba yose, batoza ngo bashobore gukoresha inama batavyemeye. Hanyuma ikindi naco nimba bari mu bihano bakayikorera mu kinyegero, ico novuga nuko muzoca mubibona ko ubushikangaji bw'intwaro yo hagati buzoca bubima ico bita prise d'acte, kubera bakoze inama itemewe n'amategeko. Hanyuma iyo nama ikiba itavuzwa.
Muvuga iki ku bantu bavuga ko bakoze iryo koraniro batabicishije mu mategeko?
Batabicishije mu mategeko nize nababwiye ko inama ministre de l'interieur acaye arima ico bita cyiza dagite igakira imfaguza, ariko ntidushobora kuvuga ngo ntiyaciye mu mategeko mu kizi tutaza amadosi bafise. Nimba by'ukuri ari amategeko bategekanya ngombwa ko representante regale atumira inama, hariho abanywanyi bagize inama nkuru bakwiye bagasinya bakabisaba umushikiranganji. Umushikiranganji arashobora gutanga uburenganzira bw'uko inama iba kandi bivuyemo bizabyemewe n'amategeko. Rero nimba babigenzeje muri iyo nzira ko batashinze kubishyira ahabona, nibaza ko twokwirinda kuvuga ko itemewe n'amategeko cyangwa itemewe n'amategeko, kubera ko umushikiranganji bwonyine nibwo buzi ingene impapuro bwatanze n'uburenganzira bwatanze kugira iyo nama ibe. Batayitanze nabo nyene barazi ko mu minsi batumenya ko bari bemewe n'amategeko cyangwa batari bemewe n'amategeko.
Muri iki gihe abashyigikiye Rwasa barashyikiriza ibirego bivuga ko ari leta y'Uburundi yoba iriko yisuka mu vyerekeye uyu mugambwe. Uko namwe niko mubibona?
Icya mbere ni kosa kuvuga ko bashyigikira Rwasa, bategereza gushyigikira umugambwe. Gushyigikira umuntu ntawe biba bitaniye gushyigikira no guta intumbero y'umugambwe, kuko Rwasa si umugambwe. Nimba bamushyigikiye naho ibyo biroroshye ko yoca yitoza agatwe kiwe atarinze guca muri CNL, hama agaca atsinda yigenga. Mugabo mukizi bari mu mugambwe bari bakwiye gushyigikira umugambwe, ntibari bakwiye gushyigikira umuntu. Hanyuma ku bijyanye no kuvuga ati leta y'u Burundi niyo iyoba iri muri byo, ntabyo twakwemeza, kubera ko inama ya bose yakoranye, nibaza ko yakoranye ari uko byasabwe n'abanywanyi ba CNL, atari ministre de l'interieur yatumye ku iyo nama hanyuma ngo ayikoreshe. Yaba ari ministre de l'interieur cyangwa undi mushikiranganji ayitumye ko akayikoresha, niho yaba ariko yivanga mu bijyanye n'itunganywa ry'umugambwe CNL.
Mu Burundi hama habaye indyane mu migambwe hagati vyarabaye muri FRDB, vyarabaye muri IPONA, eka n'umugambwe uri ku butegetsi vyarigeze kuba. Kubwanyu ikintu gituma haba indyane hagati mu mugambwe ni kihe canke nibi?
Jeje mbona nuko abarundi benshi bashaka kuba ba perezida, abandi nabo bagashaka kuba bakuru. Umuntu ntashobora kumenya ko Imana yaremye abatekinisiye, ikarema abaridere, ikarema ndetse n'abatwagwa. Abantu bose mu Barundi bashaka kuba abatware, nicyo gituma ubona baguma basitana, kubera baba bibaza ko hari ibintu ibi na biriya bivanye n'umuntu ingene ameze yifuza kungukamo. Narabibonye mu matora y'umwaka w'2010 aho muri ONI bababwira bati jya hamwe mutange umukandida, bara muri opposition ba yari migambwe 10 yose yatanze abakandida 10 byumvikana ko nubwo bari kuvugana ko bari kubarondera intumbero imwe y'ubwana ya demokarasi ko amatora yobaho neza akatunganywa mu mahoro yatawukumiriwe bose ahubwo bari bifuza kuba abakuru b'ibihugu.
Eric Sengimana, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye iradiyo y'Ijwi ry'Amerika kuri ibi bibazo byerekeye indyane ziri mu mugambi w'SNL. Wakoze
namwe turabashimiye ku Ijwi ry'Amerika.
Ndabashimiye namwe bashyanaye mwese, ndashimiye kandi n'abanywanyi radio y'Ijwi ry'Amerika. Mugire amahoro aho muri hose.
Ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye, nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi. Mbabwira nti barisanga ku Ijwi ry'Amerika. Namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose, abatwumviye kuri radio zisanzwe, abatwumviye kuri interinete, namwe mwatwumviye kuri telefoni zanyu zigendanwa, nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio Ijwi ry'Amerika kandi murakarama.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
What's on my mind?
and not sound so plain.